Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio yindwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri ko mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda turabaramukije tubaha ikaze twi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva kuri uno wa kane Uburundi buramutswa General Evariste Ndayishimiye yarahiye nka perezida w'icenda kuva ico gihugu cikukiye mu 1962. Perezida Ndayishimiye w'imyaka 52 arahiye imbere y'isango ryari ryarategekanijwe n'umurwi utegura amatora mu Burundi Seni bivuye ku rufuga iturumbuka rwa perezida Pierre Nkurunziza. Mu ijambo yashikirije Abarundi n'amakungu akimara kwimikwa yagarutse kuvyo azoshimikira ko mu bisata bitandukanye. Mu vyo azoshimikira ko yavuze harimo ivy'ubutungane, imigendranire ya leta yiwe n'amakungu, kubahiriza agateka kazi na muntu, ugushigikira abakozi na cane cane abakukuruke, yavuze ko bazofatwa mu mugongo biboneka, gushigikira abagwiza tunga igisata c'uburimyi n'ibindi n'ibindi. Imigambi itandukanye General Ndayishimiye yashikirije izokoroha gushirwa mu ngiro igihugu. Ndayishimiye agisanze cifashe gute aho mwebwe mutwumva mwifuza ko agishikana muri no myaka indwi iwe ya mbere yo gutwara ni hehe muri isanga y'uno munsi turacayirya nino utwo tubazo twose. Abatumire twabatumiriye ni Gervais Rusikiri yabaye umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuva mu 2005 kugera mu 2010 ahava icegera ca kabiri ca perezida Nkurunziza mu 2015 kugera hunza igihugu inyuma y'uko we n'izindi nararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ziyamirije manda ya nyakwigendera Nkurunziza mu 2015. Ivy'ubutunzi bw'u Burundi bibarizwa mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mwigeze kubazwa nta nkeka rero ko mubizi ko ibitari bikiye mushinga ntahe Gervais Rusikiri ikaze mu kiganiro muri isanga dusangira ikiyago.
Horo cyane, murakoze kuntumira muri kino kiganiro.
Ego, uwo mugiye gusangira kino kiyago kandi ni Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana we ari mu gihugu cy'u Burundi, n'umuhinga mu by'ubutunzi n'intwaro ibereye ikaze. Bwana Faustin Ndikumana muri isanga ino munsi.
Murakoze cyane. Twatubashije kubana mwadutumiye muri kiganiro tonda n'akagi ko kuramutsa mwene wacu mugenzi wacu Gervais. Nyabatwumva turamuramukije.
Narabumva.
Ego ndakumva mahoro cyane.
Ego kino kiganiro rero murumva ko ari kiganiro kidasanzwe mari mumenyereye dukora mu mihana yacu, ariko kwera irahira ry'umu kuri w'igihugu mushasha wa Burundi General Evariste Ndayishimiye no musi twagarutse ngaha muri studio kugira ngo dushobore kuvugana n'impande zitandukanye. Muri izo mpande zitandukanye harimo n'abanyagihugu bariko baratwumva ijya nino ku isi yose. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezi na reka mugenzi wacu Venus Tashimiye Imana ariko akorera i Londres mu Bwongereza abanza tubwire muri make uwo Evariste Ndayishimiye ari.
Prezida mushya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ararahirira kuyobora igihugu imbere y'abaturage kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega yavukiyemo mu mwaka w'1968. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu Burundi habaye imvururu n'ubwicanyi ndetse bwadukira na kaminuza y'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yamaze kurokoka ubwo bwicanyi yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba za CNDD FDD aho yaje gushingwa ibiro byateguraga gahunda yo kunoza intambara no kubuhoza igihugu. Igihe CNDD FDD yashyiraga umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, Evariste Ndayishimiye yagizwe umukuru wungirije w'ingabo z'u Burundi. Niwe kandi wari intumwa y'u Burundi mu mishyikirano yo guhagarika intambara yageze ku masezerano yasinywe mu mwaka wa 2008 hagati ya leta n'umutwe wa FNL Parpe Hutu wa Agaton Rwasa.
Tukaba twiyumvira yuko ujya mugujeje gushyira amasezerano mu ngiro wokorana inguvu nyinshi ukagenda ukaraba ugatandukanya izo nguvu zariko ziragwana ntacyo tuma ingwano igaruka. Ubu rero no kuvuga yuko amahoro yose ko abakuru bamaze kubyemera tuyazeye kuraba bagiye kuyashyira mu ngiro.
Yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri 2006 mbere yo kugirwa umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Pierre Nkurunziza. Mu mwaka wa 2016 yagizwe umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD nyuma atangwaho umukandida w'ishyaka wo gusimbura Perezida Pierre Nkurunziza. Yatsinze amatora afite amajwi 68.72%. Evariste Ndayishimiye hari byinshi abamuzi bavuga ko ahuje na Perezida Pierre Nkurunziza asimbuye: kwicisha bugufi, gukunda abaturage n'igihugu no gukunda Imana. Evariste Ndayishimiye abaye perezida wa cyenda wa Repubulika y'u Burundi, arubatse akaba afite abana barindwi. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.
Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Arakoze akabazo ka mbere ndakaruranisha kuri Bwana Gervais Rusikiri. Murumvise ahanini ibyo batubwiye kuri General Evariste Ndayishimiye, ariko mwebwe muramuzi, mwarabanye mu mugambwe, munaturuka no mu ntara imwe ya Gitega.
Ego cyane, duturuka mu ntara imwe, amakomine bitaniye atandukanye, mugabo n'amakomine yegeranye.
Ego.
Ikomine ya Giheta niyavukamo nari nkavuka muri komine ya Bugendana.
Mumuzi gute rero mwebwe umutegetsi mushasha w'igihugu cy'u Burundi?
Icyo kibazo kiragoye, kuko burya biragoye kuvuga uko uzi umuntu muri ibi bihe. Umuntu baca bavuga bati tubaringe nameze, umuntu aca abona n'ingene kuva igihugu kiri kurongorwa. Kuko ubwa mbere ho abantu barahinduka bivanye n'ibihe barimwo, bivanye n'imirimo bariko bararangura. Hama kandi ibyo ushobora kubona ku bantu kenshi n'ibimenyetso by'inyuma, hari aho rero imigenzo myiza cyangwa ingeso mbi ashobora kuziguhisha. Rero icyo gusa umuntu yovuga uko General Evariste Ndayishimiye ntabwo yari yarigeze ashingwa amabanga aho yigenga mu gufata ingingo canke mu gutunganya inzego zikomakomeye. Abarundi bamuzi cyane ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati, naho ni kirimo nticyabaye kirekire cyane. Ahandi hanini yakoreye aho abarundi benshi batabona, mu biro by'umukuru w'igihugu. Ariko muri ayo mabanga nta rukurukuru rwamuvuzwe ko, icyo ni ikintu cyiza. Byumvikana ko ku by'abantu bararisha amaso cyangwa bakumvisha amatwi nta cyo abarundi uvuga kintu yabo bamuzi ko. Ariko bisubiye kandi General Evariste Ndayishimiye yamye ari mu nzego zo hejuru zifata ingingo, cyane cyane mu mugambwe CNFD, mu rwego rw'abahumure bawo. Hamaka rero no kuva mu mwaka wa 2016 niwe yararamutswa ku munsi ku munsi wa mugambwe CNDD. Aha naho rero haravuzwe byinshi ku mabi yabaye icyo gihe, amabi ya mwamwe akagirizwa urwaruka ruri muri uwo mugambwe mbonera kure. Harabaye iterabwoba n'itotezwa ry'abatari mu mugambwe CNDD, bavuga bari mu migambwe itavuga rumwe na n'uwari ku butegetsi. Aho rero yari afite ubutegetsi bwinshi bukwiye bwo guhagarika ibyo bitagenze neza muri ico kiringo yararongoye uwo mugambwe bo ha rero biragoye kumenya ndeka ho bahari abamubereye intambamye ubira ngo nta ashobora gufata ingingo zikwiye aho naho rero ubu agiye kuramutswa igihugu cose niwo mwanya wo kuzoraba ingene kumbura zovyifatamo ariko mu buzima bwiwe bwa butari ubw'igihugu butari ubw'amabanga y'igihugu uko ndamuzi asanzwe aganira neza kandi akaganira yugurutse mu gutera inkuru ko ari we wese kuri bato n'abakuru ico naco ni ikintu cyiza cyane ubu rero yabayemo kuri igihugu sinzi ko azogumana uwo mutima wo kwegera abantu cyane cyane no gushyira mu ngiro cyane cyane ibikorwa gusumbya kuvuga ibikorwa bitaranguka nacyo abantu boshobora ku nimeje cyoshimisha cyane abantu gusumbya kumbura amajambo gusa
reka turaza kubinoganza handi hatari ko Faustin namwebwe general ariwe umukuru w'igihugu mushasha ndayishimiye hari duke mwa mu muziko canke twinshi mwagiye mukora mu migambi itandukanye byaba ivy'ubutunzi canke iki umuzi gute
mujewe general ndayishimiye aho ntunda muziko nuko hari kera murajya amashuri yo muri seconde twarigeze kuba turi ku ishuri rimwe iryo rya Kenedo Bujumbura iryo ryaho ari mu gisata kimwe bimwe usanga ari amasiyanifike natwe turi mu yindi bya byo muri sikresperie tugahura muri abanyeshuri biga tugahura muri za refectoire zande tukabwagira rimwe rimwe tukabonana nyene yari umuntu twari kuba muri iryo shuri ndavyibuka nyene kwa munyeshuri ateri inkuru agira ikakunda gutera inkuru abanyeshuri nyene bagatwenga ngo ndavyibuka ico gihe ko twarahura cari gihe mwiyo mwiga mu ishuri rimwe rya entena n'umuntu mukabaza murahura urashobora kumubona mu nyuma rero iryo shuri rya lise dorohero batinze baryugara ricari rija babirice rishika universite jiwe nchanza kubandanya izingozi nawe nchanza ngo yagiye murazya mugabe uruvaho ntitwagaje ku university yagiye mu bindi bisata nako turi mu bindi kugira ngo twashe tuguma tuhura cyane ariko munywa no mu manga nyene arongoye umugambwe CNDD-FDD twarashobora guhura rimwe rimwe mu biganiro batumye n'ibiganiro batumira hajya mu bamenyeshamakuru yego ndibuka turi mu kiganiro ashikiriza ivyimvu rande ashikiriza ibindi duhurira mu marotete guverinementale ukumva ko ari umuntu nyene yugurutse ibintu kwabyumvira bivuga ukumva ko ari umuntu ashaka kuba yovugana n'abantu naho wubu ubona yuko abo bantu batoba bashaka kuvuga rumwe ukumva yuko atari wa wundi yovuga ngo we ko tutayibona kumwe ntunyegere ico narakimubona ko kabura ati nimuze nyene tuvugane tubishyira habona tuvuge tuvuge icyo narakimonye ukaga urumva ni ikintu cyiza cyane urumva nyine muri icyo gihe ibindi urumva na jeno garukirizaho niho ndaniko niho ndavuze mugabo ibyo namubonye ku muntu umengo ni ibintu byoshobora kumufasha muri iki gihe abarundi bameze bagiciye mu ngorane zitari nke byoshobora kumufasha kubabumba kuko burya hari na n'icyo bita karite za kamere y'umuntu zimufasha mu kurangura ibintu nubwo woba waranonose ibintu mu by'ubuhinga hariho impano tugeza kuba ufise muri kamere kawe nza kuhirira cyane ibyo uba ufise mu buhinga
ego hanyuma mwese yaba Gervais Rusikiri canke Faustin Ndikumana mwumvise bitari bake mu majambo yashikirije ariko ararahira hariya igitega duhere kuri mwebwe ga Gervais ijambo yashikirije mwaryumvise gute
ba namajambo akunda gushikirizwa mu majambo yaba amajambo yo kwiyamamaza mu mikambi yariyo yose canke mu bibi vy'uko watowe ashikirizwa ubutegetsi imvugo yamari nziza cane mugabo nibaza ko ica abarundi barindiriye ishyirwa mu ngiro vy'ibibi bishobora kuba byavuzwe biha icizere abarundi gusumba amajambo kuko ugiye kuraba no muri aka kahise murabona ko Burundi umenga ntibuvaho buriya ahubwo burasubira inyuma ariko ugiye kumviriza imvugo mu migambi haba hariho icyizere mu migambi mugabo ibikorwa bikaba bike. Nje tuma rero ngira ngo umuntu yaraba cyane bizokorwa gusumba ibyavuzwe.
Yego. Namwe ga Faustin Ndikumana muri bya bindi mwagenda muravuga haba mu butunzi muki hari ico mwumvise kibaha icizere mu ijambo rya Perezida Mushasha General Evariste Ndayishimiye basanze banatazira neva.
Yego jewe yego umuntu naho vuga ati ashira ibintu mu bikogwa mugabo jewe ndakunda kuvuga umuntu arabanza kanabivuga burya kujya mu Burundi bavuga bati umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo burya jewe ishyamurishikirije biranezera kuko warishikirije wagiyumviriye abasigara kuraba kumbure naho bigenda mu ngiro ati mbega yo bari kagogwa n'ibiki mu kurishyira mu ngiro mugabo jewe ntamuma mfatira kuri rimwe waravuze avuga ati yo bari kagogwa n'ibiki tumushigikire tumubaze kitumu mugabo ugumuhera kuri rya jambo yavuze cyo kimwe rero n'ubutokubwira icyo yifuza gushikako nkatwe mu mashyirahamwe yigenga turakunda umutegetsi yacu kirije ikintu kuko twamadufatira kubyo yashikije ati nzorangura ituti twagira tugufashe kurero none byantiye hehe mugabo twamadufatira kuri iryo jambo muntu byo yashikirije jewe numvisemo bitari bike nshakati akazi na muntu yabigarutse ko kandi ze yakoresha imvugo nakunze nkura avuga agateka kazi na munati je ntibazo yinda ukanyigisha nke ngo wende kwa kuzita kandi mwo nyene jewe nzogashigikira ibyo ni jambo riba rikomeye gose ko n'umuntu agateka kazi na muntu nikarinda ngo baze kukubwira urumutegetsi kana
hariho aba hariho kuri ico hari habavuze ku mbuga ngurukana bumenyi basa nkaho bamugarutse ko ati mukungene yabivuze yavuze ati ntibabinyibutse nkuko bakunze kubivuga abavugiye ku mvuga ngurukana bumenyi bavuga ati kwabaye nk'ukwibutsa abanyamahanga ya mvugo bakunze kwagiriza ubutegetsi bw'i Burundi yuko biyama abanyamahanga cyane
uko no bivuga urumva avuga ati vya gatya kazina umva gatya kazina muntu avuga ati jibe ntibayinda gukanyutsa abanyamahanga ndakiyumvamwo ibyo je ndafata niyo bari yangaje mayi cyo si je ndacumva ko co bari ntambanye kuko n'ubundi kintu ntibayinda kuza kukikubwira ari nka gatya kazina muntu ubundi uvuga ati jibe ntuza kumbwira kugwanya igiturire ngo nuko jewe nzobikora jewe nyene iyo jambo jibe ahubwo numvumeye ngo niryo umuntu asa naho twoba jewe anta yaka yitwagaga tuti mwaravuze ijambo perezida ati ntibayinda kwisha gishyire mu ngiro rero iyo jewe niko umwe wese afite ingene abona ibintu iyo jewe niko naritahuye kuko ucumva ko uwo muntu avuga ati jewe nzobikora kandi bibonekera mu bikorwa kuko yarayivuze umuntu acagira ati turabere muri bya bikorwa nk'agati y'akazi na muntu
reka kubera ko hari abanyagihugu batandukanye njya nino bagize bavuze ko bafite ibibazo bitandukanye no gushikiriza nabo nyine ico biyumvira tuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Desire ikaze
mahoro
uherereye he
bo je ndi Bujumbura n'umunyagihugu w'umurundi ndi Bujumbura
Bujumbura mwakurikiranye ivyirahira vya General Evariste Ndayishimiye
ego kuva mu gitondo kabisa kwari kuri televiziyo abandi ku radio twumviriza tuvuye ko ubunyene makabirede
ego akabazo rero kawe canke nererano
ego je mu bisanzwe akabazo nagombe ndakerekeze kuri nyakubaha rushikiri sinzi no mesanga no muri kumwe
ego turi kumwe
ego nagombe na manina mu shimire ku kuntu yitabiriye kino kiyago ama ikintu ngo menda mubaze ni nk'agatererano mu bisanzwe Burundi bwacu
nduga ku ijambo turi ko turakumva Desire kandi unyarutse kugira ngo dushunguze umwanya
uravye hanini ubuzingamikwa n'imvugo y'abanyepolitike bamwe itajya mu ngiro abandi aho gukosora ukamenya ngo bibaye nk'akaguma yewe rero icyo mbona abo banyepolitike cyane cyane bari hanze bogabanya kuza baravuga nabi igihugu cyabo kubera imbere ya byose kiba ari igihugu
Desire
bagataha tukubakira igihugu hamwe kubera je mbona ari amahoro n'umutekano mu Burundi no kumurakoze.
Turanasaba abariza kugira ivyumviro vyabo baterera kuza kubishikiriza mu rupfasoni ijwi rya Amerika, tukubaha umwe wese tukubaha ivyumviro vyiwe vyumvikana ko ku iyo babishikije mu cubahiro kandi atagutana kwa majambo babiriko biza mu murongo dukorera. Murakoze ngaho I Bujumbura Desire.
Ego naye mugira kazi keza murakoze.
Ego Jave mumvise ahanini Desire avuga ati abanyepolitike bari hanze irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha muri banyepolitike namwe bwe bari hanze y'igihugu kuva mu 2015 muribaza ko ari rizo hava rikurikirwa no gutaha ko abanyepolitike batandukanye bari hanze y'igihugu.
No, ego na ndamushimiye bose byizanye nk'uko mushikirije icyumviro cy'umwe wese umuntu aracubaha mu ngene kiba gishikirijwe. Ubwa mbere bari hanze nibaza ko ntibavuga bidakenewe, bavuga iyo hariho ibyo kwamama kandi byo mu bisanzwe byakeza ahubwo gufasha nko gukebura, gufasha gutanga intumbero, gutera ibyumviro, ntabwo byategerezwa rero ku gusa nk'ibihagamye. Muri iki kiringo rero nyuma y'umuntu yo kwita amatora, Abarundi bakizeyemo byinshi harimo rero n'abahunze. Burya nta kiryosha nk'uko umuntu yidegenza mu gihugu ciwe ashatse kuba hanze naho akaba gushaka kwiwe mugabo atagiye kuhaba ukubera hamwagiye ahandi yari kuba mu gihugu ciwe. Nicyo gituma rero igikuru ni ukuraba ibyatumye abo bahunze bahunga, ntibahunze umuntu, bahunze ibyo ariko birakorwa babona bibateye ubwoba bibangamye ubuzima bwabo. Nibyo rero byose gukosorwa kugira ngo abahunze babone yuko hari cyahindutse, hari ukwizera inzego zubahiriza bose, zigatunganiriza bose, ntihagire abasubira gutwarwa ku mugono, gutotezwa. Nibyo byo bitiza kurangwa kugira ngo cyacizere hagati y'abantu n'ubutegetsi gisubire kiboneke hamarera nta kibuza. Kujya kumbura abantu mu guhunga batasezeye no mu gutaha, bamwe bamwe ntibazorinda kuvuga ngo ndatashe, bazosanga bari mu Burundi mu gihugu cyabo.
Hanyuma nk'umunyepolitike muzi n'ingene vya politike bigenda, murazi ko mwabikurikiranye hagufi na cane cane kuri dosiye y'u Burundi, muravuze ati ikiringo cicizere. Umuntu akibaza ati ico kiringo cicizere coba kirekire, coba mu mwanya wa hagufi, bigenda gute ico cicizere kizogaruka muzo kibonera mu misi ya mbere, bizorinda kwa biganiro canke?
Oya, icyizere burya bivana n'indi ngingo zifashwe. Umwe wese niwazi urugero rwiwe ku bijyanye n'ibyamubangamiye n'inge nabona ibibazo by'umutekano muri iki kiringo kirangiye cyo mu mwaka w'2015 gushika muri iki gihe cy'amatora. Hari abahunze, bamwe barahunguka, abandi bagumiyo bari, abandi bariko barahunga. Urumva rero umwe wese niwe uhita akaraba ati mbega kibangamye umutekano wanje kiri ku rugero rungahe, cyagabanutse cyangwa cyaduze. Nibyo nibyo umuntu araba akavuga ati harageze ko umuntu ataha. Nta kiringo umuntu arinda kuvuga ngo umwizero ni muri iki gihe n'ejo habonetse ibikorwa byiza biranga yuko hariho icyahindutse cy'ukuri, abantu bazotaha, abandi bataye hirya y'ejo, abandi bataye umwaka uza. Niko kiza kugenda akarorimo umuntu yafatanye umwaka w'2025 umwaka w'2025 haravuzwe yuko intambara yari cyavuzwe umwaka w'2023 yuko intambara iheze, hanyuma abantu ntibaciye bataha, bararindiriye bararaba, babona amatora y'umwaka w'2025 agenze neza, bati bwa bundi rero bati kuburemo byavugwa nibyo reka dutahuka. Abantu baciye batahuka ku bwinshi cyane umwaka w'2026 murumva yuko umwe wese agenda araba ati mbega bimwe bibikorera vugwa biriko birashyirwa mu ngiro. Nicyo nabuhereye ko nti kuvuga ni kimwe, gushyira mu ngiro ibyo ukuravuga nico gikomeye cyane nico giha ugwizera abantu ibyo nabyo ntifata umwanya muremure ibintu bishobora kunyaruka cyane
nubwo mutavugira abahoze bari inararibonye canke mu mugambwe muri buriya gutegetse mu mugambwe CNDD-FDD mwaragiye mu kandi mwari mu byizigirwa buriya mugambwe ico mwiyamirije mu 2010 mu 2015 yari manda ya perezida yashengiye Pierre Nkurunziza ntare wocha yibaza ati kibazo caravuye mu nzira
oya nko nabivuze burya ingorane ingorane ziri mu Burundi ishangaze ku muntu umwe gusa n'ibintu bifatanganye bifatanganye umuntu muri mu Gifaransa niho kumbura umuntu aronka ijambo rikwiye yita systeme canke urugero rw'intwaro ibyabaye mu mwaka w'2005 rwari urugero rubi cyane ku bijyanye no kurongora igihugu mu gihe abateza kubahiriza ubwirizwa shingiro canke ibyumvikanye ko n'abarundi mu masezerano hari amasezerano y'Arusha bitubahirijwe urumva yuko guhonyanga ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro cyangwa mu masezerano ni ikintu kibi cyane ari nacyo gituma kumbure muri ibi biringo ye kujyamwo cyangwa turimo kuva uno munsi icyifuzo nyamukuru ni uko uwo ari we wese yoheza kubahiriza itegeko akarigendera nico kintu nyamukuru ibyo byose by'ukunyuruza itunga rya leta by'ibiturire ibyo byose by'ukuhonyanga agateka akazi na muntu abaricwa ba nabi abafungirwa ubusa kutubahiriza bya nkenerwa biranga demokarasi ibyo byose ni ingorane kutubaha amategeko kuko amategeko yo yaratomoye kandi yategekanye n'ibihano by'uyarenze mugabo iyo rero ayo mategeko atubahirijwe n'uwategerezwa kuyahagarariye ubwa mbere wo hejuru cyangwa bamufasha amahubwo bagaca bakingira ikibaba nabo bariko barayarengana niyo ntandiko rero y'ibibi igihugu cyagicamo si mu Burundi gusa ahantu hose byagenze gutyo uhasanga marira n'amaganya
reka tusure ku mirongo ya telefone twakira abandi dufise Blaise Icard Blaise uratwumva
ego ndabumva rwose
ego uherere he
andi mu France
akabazo kawe canke intererano ku batumire bacu
ahanini nta kibazo mbona ko ibyo bavuze nsa nk'ubishigikiye discours y'umukuru w'igihugu mushasha umuntu yoyumviriza mu mico ibiri hari ibyo yemera azokora hakaba n'ibyo atavuga kandi yari kuvuga byo humuriza abandi muri ibyo atavuga harimo n'imvugo ashakoresha idahumuriza mu gihe agaruka na ya majambo twaguma twumva abakoloni nibo bazanye ingorane mu Burundi ego nibyo ntitwuvuga ngo bakoze neza gusa ariko ujuza ni ibintu bishasha mu gihugu ntiwoca usubira mu majambo nka yakera hanyuma hari n'ayandi majambo atarakoresha avuga abarundi surtout abatari mu Burundi ngira ngo yavuga ibipfamutima muri ico gihe ucumva kumenga ntaje ahumuriza bose hari ibintu byinshi mu byo yavuze abantu bo kwibaza bati mbega zobishobora cyangwa zobishobora Foste yasiguye aravuga ati ahubwo hari n'ibyo avuga ko atakeneye nuko borinda kwimubwira nk'ibijyanye n'ibyo agateye akazi na muntu ngo arabigira zobikora Imana ishimwe ko abizi hanyuma yanavuze yuko mu bazotora bazomufasha gutwara azisunga ngo ijambo yakuye muri Bibiliya iyo jambo umuntu aryumvirije uko yarivuze rimeze neza abantu bazoba bameze neza bakunda Imana kandi bubaha hagati y'akazi na muntu ngo kandi badashyira imbere inyungu zabo icyo nicyo twifuza twese mu gihugu nimba zobikora ariko hanyuma ikindi nacyo kidutangaza ntiyigera ayerekana neza yuko intwaro yarimwo nyakubahwa wahoze ari cegacu mu gihugu yayivuze ati hari ibintu byabaye kuva mu 2005 nta na kimwe yigera bivuga ko ahanini anavuga yuko ataje kuzana Burundi bushasha atanaje no guhindura ibyari bihari ahubwo aje kugusayiriza ku myaka 15 yuwa murazi igihugu yitasamo yitwa Segekuru wengo ni Samuragwa. Urumva bica byumvikana ko bijya twebwe bamwe muri twebwe tukunda kuvuga ko bidutera makenga kandi bamwe muri twebwe twahora twiyamiriza kandi n'ubu tukivyamiriza bica bidutera makenga yuko azo hava avyibagira yavuze kuvyerekeye ubutungane ko asaba yuko ubutungane bwogera neza yanasubiye guha gateka nta wuzi ko azobishira mu ngira ariko niyabishira mu ngira zo bari byiza ugwego rw'abashingano rw'abashingano ha komisozi burya bakora neza ariko ikibazo nuko nago nyarwego rutari tukimeze nkuko gwari rumeze kera abongira zoshasaba kuntu nago go subigwamwo rugahabwa gatika kandi rukongera rugasubira kumera nkuko ari rumeze kera
hari hakabazi usongora
usanzwe ikibazo umuntu yokwibaza si ico no bazabo abonyene no kibaza ahubwo bose abito ko ahora bafise ico bagwaniza ubu butegetsi bw'u Burundi apana kuna bugwanya washaka kugwanya ubutegetsi nibaho ahubwo kwiyamiriza amabi akogwa n'ubutegetsi nashaka kubabaza discours ariko aravuga tumaze kuzumva ku bantu batari bake zibanziza hanyuma muna kitega ko hagiri hinduka tukabibura twashaka kubaza hamwe bamwe muri bo yo batuma ko gufashanya nawe bo vyakira gute bo vyemera cyane bo vyemera
ako kabazo kabadije nde ga Blaise
cyane cyane nk'uwo ari muri bya politike sinzi ko uwo ari mu vya bigenga yo ava yemera kubivamwo akaja kumufasha kuko buri gihugu gifashwa na bose Faustin sinzi ko yo narabonye kungurukana benyi urabona ko hacaho byintu byinshi by'ububeshi cyane ntumbaze bashiramwo ngo mushikiranganji w'ubutunzi ubutunzi bakavuga Faustin niba kumenga babeshe ako turazi kwa rubeshi bica ku ntuze kungura na kamera ngo bakumubaze ame bo muhamagara kuja kufasha leta yo kwemera kuja ntuze nyakuba warufikiri naragira ndamubaze nimba abo bari kumwe nawe nyene arimwe hamwe yo bahamagara kuza kumufasha yo kwemera kuja ni giki asaba kugira ngo yemere kuja twarumvise kandi yuko abantu benshi babiyamirije ko ajya amatora yabaye mu busuma tukaba twaboye yuko mukuru w'umukuru w'umugambwe CNL bena muka prezida yitabye Imana urunziza atariho bari bari hari ico bo baba bumvise co bacatumye batajayo twabonye amatangazo avuga yuko gwasayo batatumiwe kukwereka atatumiwe yatumigwe yari kugenda ikibazo umuntu yo kwibaza sinzi ko bo bafise amakuru baturusha umutambukanye umukuru w'igihugu nawe twarumvise ko yigeze kugwarira mu Kenya bakavuga ko yoba yaragwaye ijya ngwara ya virusi corona ariko bavugira leta ntibigeze bavyemanga tukaba twibaza ko yoba yasivye kuko yoba akiri muri karantene ya covid canke yashavuje nuko bashize investiture ku kurahira umukuru w'igihugu mushasha imbere yuko bafuba
Blaise twemeranye udukundire mugabo urumva ko hari nk'ibibazo y'abanyakubahwa Gervais Rusikiri canke Faustin Ndikumana batokwishura ko kuko vyega umufasoni Denise Bucumi agandaye kandi turanamuhojeje baraza kwibanda ku tubazo wabajije kiretse nimba hari amakuru yandi bwite bafise ariko imbere y'ukugenda nawe ndakubaza wababajije weho ko uvuga ngo biyamirije numva uri ngaho mu Faransa niba atari banga uhari nk'impunzi uhari nk'umunyeshuri uhari nkande
ndi mpunzi yahunze kuva na 2015
uri
yitavye Imana afashe ubutegetsi ku ngufu
uriteguye none we guta wakabajije abandi nawe uriteguye
jewe mu byantumye nta kintu nashime kirahinduka gushika amango siteguye guhunguka bitarahinduka ariko nsivuze ngo nzohera mu mahanga ibintu nibyahinduka nzota
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Faransa yego Faustin Ndikumana kabazo kablaze mu Faransa atari nkamwe General Evariste Ndayishimiye akwegere ati ngo uje muri leta yanje ni ego canke ni oya
jewe nibaza yuko yavuze ati abo bahiganywe yuko ashobora kubegera ku migambi abarundi benshi bafite imigambi bashobora guterera nuko abantu kenshi bakunda guca babona ibintu by'icyaro cyangwa by'ibiki mugabo haba ku mashyirahamwe rwigenga haba ku byumvira umuntu atanga haba ku mazemba ashobora kuba umunashora guterera kuri byinshi rero ibyo kuri ndavuga ati umuntu aja ku muri leta arinza guhamagara kwa muri leta yo kugira ati burya je nda gushaka kwiki ico bitarezita ati jewe nshaka kumfasha iki rezulta nifuza ni kandi wonjikira ko gucya kandi ibi bintu nshaka ko bija mu ngiro ku akakubwira ati indikatere yo kubishika ko niyi wewe ndakwize ko mbona ufise ubu buhinga ubu n'ubu n'ubu bya banga ba technocrats agatiki mfasha muri iyi minsi kuri ibi n'ibi 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 wagusanga gusabye icyo ashoboye kandi ukabona ko ari bezi tubyirushe kandi ku gihugu izo numva byo bari bisanzwe mugabo atari bimwe byo kuvuga ngo abantu bagiye muri leta kwicara ngo bagiye mu biti ngo kwicara ngo batangure kugabangana ibintu ngo bagire gute ibyo jewe iwanje nta birimo
hanyuma
ngira etide y'iki kintu mudufashe kubera mu mashyirahamwe yigenga muduterera ibyiyumviro ibyo turashobora kubitera
hanyuma gafasta
yuko twe dushira muko kuri rezulta umuntu aba yifuza nica gusabye ati umuterere mu buhinga ufise numva kiba ari ikintu gisanzwe kuko ntubwiye muri politike nta migambwe tuba turimo abagusabye kubera ubuhinga uterera mu kintu agusabye
hanyuma naho ruriya rutonde bariko baravuga nta kimenyetso urabona cabegereye ubutegetsi ico bacerekana ko bazokwegera hari urutonde rwasohotse na John ararubonye iryo zina ryawe ririmwo
birya twese murabona amarezo sosi yamaze kuza twese birya twa turiko turayibona gutyanye urumva nta ni kujya tujya nk'uko zikuzira cyo ko nta bumenya ati bivuya umuntu abibona uko nyine karengana
nta kimenyetso cyo mugaga cabegereye umugambwe urabona cyo bacerekana ko bazohava bakwegera ngo bafashe kurongora igihugu
itabere baje abeti ntabwo ko ntawe tuna ntawe turavuga rikirura kimwe ya twese twabibonye biri ko birarengana ku mbuga ngo kanda bumenye karengana umuntu kayishira muri ibyo bintu bose baguma bandika kabisa nta
ego nyakuba Jean-Pierre Dushikiri namwe bw'akabazo babajije atari nk'amwe babegereye bakavuga ati muze mudufashe kuyobora kino gihugu murazi ko atari n'ivyo baba barikora mwaba muri ko muriga mwabikomwigeze kubikora muri tenguriye kubikora ari nk'amwe bobegera
bo nibaza ko ahinyishi ubugire mu byo nashikirije kubahunze muri kino kiringo kirangiye cyo mu mwaka w'2015 ndetse n'imbere yaho hari abari bahunze imbere yabo umwe wese arafite kiba cyaratumye avuga ati ibintu biranse reka mbanze nkinjure icyo gituma ko nabivuze uko umuntu agenda abona ati ingorane jyewe zirandemereye zirabaye amananiza abantu bose ntibibashye kiba rimwe icyo gituma n'abagiye barahunga ntibahungiye umunsi umwe bahunze imbere y'umwaka w'2015 hari bahunze mu ntango z'umwaka w'2015 hagati inyuma nicyo kimwe rero n'ibi byo gutahuka nicyo kimwe mu bisanzwe hariho kuri bamwe hasi ndi kundavugira bose kuko abahunze umwe wese arafise urugero agenda apimira ko naho navuze nti kakuva mu mwaka w'2015 mu gihe bamwe bariko barahunga hari abahunguka kuva mu mwaka w'2015 hariho baba bagiye baza barahunguka kubera abona ati akumbure jewe ndabona hariya nta ngurane gifite naha rero ibintu nibaza byokorwa kugira ngo n'uwotaha ntiyotaha gusa ngo nuko barinde kumpamagara mugabo umwe wese arashobora kugenda akagira intererano aterereye mu gusanura igihugu cyacu mu kucubaka neza mu guteka mu bumenyi bwiwe ashobora kugenda akakora iyindi mirimo ndetse itari n'iya politiki mugabo hariho rero ibyankenerwa ubwa mbere hoho ni ibiri by'uko umuntu wese yokubahirizwa mu byiyumviro byiwe by'ibyiyumviro bya politiki cyangwa n'ibitari bya politiki by'uko abantu bagira ubwoba bwo gushyikiriza ibyiyumviro byabo cyane bakaragwa ku mugono kubera bashyikirije ibyiyumviro byabo ibyo bikahava hari ikindi ni uko abantu boronka amakuru iyo kandi amakuru mu binyamakuru bonyine bicaguriye hajya kuvuga abafise imigambi yo gushyikiriza amakuru bakahabwa ubwo burenganzira mugabo bakubahiriza amategeko nabone mugabo amategeko nayo akabakingira ikindi nyamukuru ni uburyo igihugu kiba kirongowe gihe abantu bose bashobora kuba bafite ijambo mu ntwaro nziza ya demokrasi, ibiranga demokrasi bikubahirizwa, ntakibuza ko abantu bashobora kumva ko bagiye mu gihugu cyabo kandi bazokuba batekane mu mutima. Ikindi nacyo, harabaye ibintu byinshi cyane cyane mu bintu by'ubwicanyi twabonye muri iyi myaka itanu iheze, ngira abantu bagiye bicwa biteye isoni, ababoreshwe gupfa, harabazimira bagatugwa ibiziga kandi bazimiriye mu nzego z'umutekano. Ngibyo ni ibintu biteza gukosorwa. Bimwe navuga ibyo ntibirinda n'imyaka, hariho gushaka ibyo bitari kosorwa n'ingoga. Uwari we wese rero ashatse gutaha arashobora gutaha rwose baguhamagaye ngo aje mu nzego zimwe, kuko ibibazo byo mu nzego byose biraharuwe. Nimba izo miliyoni icumi z'abarundi cyangwa zirenga bazokwizera kubura n'uburambo kucanye gutera igihugu cyabo bari mu nzego za leta, aho kuba ari kwihenda ibibazo biraharuwe.
Hanyuma ku kabazo yabajije, sinzi ko ari amakuru mwami bifise ko nibisanzwe ko agatongwasa atavuga ari uyongoye umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba ari n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, atabonetse mu birori vyo kurahiza umukuru w'igihugu mushasha General Evariste Ndayishimiye.
Cyo abyumvira ku mugabo ufatiye ku byavuzwe kugena amatora yagenze, mwambise byegeranye byagiye birashyikirizwa n'abigenga cyane cyane abayacungereye bo muri Katolike, hama ukamenya ibyegeranye Rwasa nawe yasohoye yerekana ko biriko biratangazwa by'amajwi bidahuye na gatoya n'amajwi yari yaronse muri ayo matora. Ngira n'ibintu bishobora kumvikana yuko ashobora kuba agifite ishavu, senatire rero no kubitegera gutyo. Kandi ibyo rero bifatanye nayo mareko ndavuga mu bijanye n'intwaro na demokrasi. Nimba by'ukuri byashyikirijwe kandi tubifate gutyo kuko byashyikirijwe n'abantu babizigirwa rimvuga kuri, ntabwo abaserikare b'igihugu katolika bashobora kubesha ku bintu bityo byashyizwe. Nimba byagenze kujya nakamara amanza, kuko bimwe na bimwe mvuga byo kubaha amategeko, byo kubaha inzego, murumva n'ibihe tuba tubitanguye, ayo mategeko yaho nyanzwe, abantu barenganijwe, murumva yuko tuba dutanguye intango mbi, ari nacyo bituma rero Rwasa nimba atashoboye kwitaba muri ibyo birori mu gihe yaba yatumiwe, mugondi badakoreba yatumiwe, kuko numvise bavuga bo mu nama n'ibiburi numvise bavuga bo mu nama nshingamateka nawe ari mu bayirongoye no kuba ari hari. Nibyo byo ndabisigura gutyo yuko ngira ngo atarategera neza nawe byamushikiye, kandi si we wenyine. Nibaza ko hari abarundi benshi bakijumarariwe batarategera neza byashitse.
Fosta, wowe kuri mu Burundi hari amakuru y'ivyagwasa ufise ku vyerekeye impamvu atigeze aboneka hariya mu kurahira?
Oya kabisa, kwera urumva ntabyo nta makuru nashakora ngo mwagwe bagiye nk'umutwara senere cyangwa mu nama nshingamateka, ngabo nabonye abarongwe n'amashingamateka, umukuru n'amashingamateka ariho yarari kuri ntacunzi. Mugabo urumva yavuga ati amatora yagenze uku, we yari umuntu ari mu matora kandi yahiganiye ico kibanza, yahiganiye ico kibanza, urumva akabona ko amajwi ashobora kuba afite menshi, arafite ingene umugambi we babikurikiranye n'ibyagiye biravuga. Urumva tugiye kukijanye na kompetisiyo y'amatora, urumva arashobora kuvuga ati jewe mfumbure ivyavuyemwo ntivyamushimishije, nta wuzi yuko bishobora kuba bijanye n'ivyo. Mugabo urumva gusa ikiboneka nuko nubwo ubutwo hatinze kuko izo nzego zigeje kubaha izo mwizashingiro, iyo dutinze zikavuga ati dicira urubanza gutyo abantu bakurikizanye n'iby'inzego ziba zivuze, mugabo iki kiringuro ndabanza kuko naco cutuma uyu mukuru w'igihugu mushasha General Evariste Ndayishimiye yavuga ati reka rero ndabinyine no kunga abantu akabariza mu byumviro nkagira gute hanyuma ngizeze kuvuga ati nabo twahaya ndimo ndashobora kubiga tukavugana tukagira iki mba ari migambi afise bakanterera yo vertie kuva kwa yashatse kuyerekana gusa ko heza akayishyira mu ngiro hanyuma rero mugabo ikijanye na ni itunga ry'amatora defi do la transparence electorale yo mu Burundi racyari yibaza be muri zo za diba kumbe hazotinda habe n'andi matora yibaza ko ivyo bintu by'ibizigizigi bijanye n'ingena amatora atunganye bizavyara se guharirirwa kumbure tukazotera dushikira ayandi matora hari hakarusho kumbure mu kwizera ingene biba biriko biragenda bamwe nabandi
rero
ni muri demokrasi nyene bica bigenda biza biratera imbere bitera imbere yibaza yuko haro nk'amatora zo mu 2020 na gatanu kumbure yabashinga amateka imbere ko namwe kuri kwa 2020 yibaza kwibaza nk'ibyo kuyavuza ati ibazo byose biza biragadirwa nyibaza ko zaba araraba ingene ikitagenda neza bagenda baracamiriyora hama igihambe nakuruka camya ati bigenze gutyo abarundi barerekana aho bashigikiye twaraba kampanye ingene zagenda akavuga ati ubu rero ngira ndi wa mukuru wa bose nababandi batadutoye ndabumvirize kandi ndigerageze kuba umukuru w'igihugu arasambra kumviriza bose kandi ntagira ikibazo na kimwe kibatabu ibibazo byose bigashobora guharirirwa ko mu ntumbero yo gutera tujimbere
reka turaza kurondera agatongwasa mukuru mugambwe senere tavuga rumwe na leta y'u Burundi twumva impamvu atabonetse igitega turafise bibona imana ku murongo wa telefone ibona imana ikatsa
ndahumba cyane
uherere he gajone
ndi Nairobi muri Kenya
uce uraba abari ruhande yawe bagabanye nduru kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana kabazo kawe kwatumire twagutumire Faustin Ndikumana na Gervais Rusikire
bo akabazo nagomba kubabaza muri 2015 baragiye hamwe aramashira hamwe bari mu cyo bita FOSC barabwiye abarundi ko bwo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu yarahari cyo gihe
ariko ndagukosoye ndagukosoye ntibagiye hamwe mu cyo bita force kuko iyo ni runani gwibereye ukwago ngaho onye bagiye mu cyo bise alto troisième mandat bavuga ko biyamirije ikiringo cha gatatu yego cyo bise ikiringo cha gatatu
yego hama nagomba nse n'ububabaza inyuma yavyo hari habahunze hari n'abagumye mu gihugu ubunye bagiye gukora iki kugira ngo bajya bari muri iyo muri yo hari cyo toze manda basi bo barahunze kugira nabo baze bahunguke ikibazo cya kabiri nako masa nubo baza bonyene mu mashira hamwe batwara maze sindwa kera cyane ariko maze gihe kinini numva aribo batwara ayo mashira hamwe bobo iwabo mu mashira hamwe batwara ho hariho ibintu by'ibingo
Bibonimana ariko ndagusaba ikintu kimwe ntudutware mu vy'amashaha hamwe turi mu vyo kurahiza umukuru w'igihugu cyo Burundi bigiye gukurikira nibindi byose ikibazo c'amashaha hamwe n'uyundi munsi
yego ndabyumva ndabitahura hama kubyerekeye kurahira kwa Evariste Ndayishimiye twebwe nk'abarundi turi mu mahanga hariho ku ruhande rumwe turabyiteze ko ihinduka kuko kenshi iyo umuntu mu bihugu byinshi iyo umukuru w'igihugu mushasha arahiye abantu bamaba bamwiteze ko yuko azohindura ibintu cyane cyane ibintu biba bisanzwe bihari naho kenshi bikunda kurangira uwo mukuru w'igihugu akora ibintu biba abanyagihugu n'atari bose muga kenshi bikunda kurangira uko rero nkaba ntajewe nsanzwe mba hanze y'igihugu nize ko uwo mukuru w'igihugu mushasha twomuha umwanya tukaraba
urakoze
ibikorwa byiwe ibyateguriye
urakoze cyane ibibona imana ngahi Nairobi munkundire abatumire bacu hari utubazo yabajije tutabega naco gituma tutanatugaruka ko ahubwo twakire Jean ku yindi murongo wa telefone Jean ikaze ku ijuru rya Amerika
ya murakoze ko mayi jamu
uherereye
he ndi Uganda Jinja
akabazo kawe
so kibazo nje ndi kumva nisha kubaza aba bagize amashyira hamwe so kibazo cyane ushaka kubaza kibagiye ku kuraba neza neza hatu twahunze igihugu babona yuko mu president bari kurahiza azahindura iki nkatwe turi no turi mu buhunze tutari tufite aho turi neza neza kandi tukatubona ari wa mugambo nyene seni defudede wari watwomoye icyo gihe twibuke imbonera kweza twirukanye zishaka kutwica nasubungu nk'ubu tutekereze ko tuzi ko hari ikintu kizahinduka kuri mu president kandi tubona byose ari bimwe ni wa mugambo nyene ni ba bandi nyene nge ndi kureba ko ndi kuraba kabisa kuri uwo muntu si ntago ko mu president ntago nari mwishimiye neza cyane kabisa siri bwanda babeshi
ko
twageze habi batugize habi barat reka ndere kuvuga byinshi reka turinde turakwa icyo azahindura muri zose turinde mu president ko hata turi nyuma y'igihugu turakwa icyo azatubu
Ego urakoze bw'umusimitsi ubwire umusimitsi anga ha Uganda
Sawa sawa
Ego Jarvis ufikira kabazo ka Jean mwari mwakavuze mugabo ntimwakinje mu mizi cyane mwavuze ati nico bita systeme mu rurimi rw'igifaransa avuze ati ico twahunze nabandi bakiriyo niki bizokoroha ko iyo systeme itunganywa gushasha uko muzuri ya mugambwe mwarabubayemwo mwarakoranye n'abawugize n'abawurongoye nikizokuba rukoro
Bon, les Français sont les bénéfices du doute. Je suis un bon exemple, Nous avons dit que ihinduka ryiza mu minsi iri imbere kuko Burundi burya si nubwo bamwe bagifata nk'izinga kuri isi harabaye turaba mbere kandi turaba nyuma mu kugira ingorane za politike nk'akarorero Burusiya muri azi nyine bwari gutwawe mugabo harabaye umuntu witwa Gorbachev ararikura ibihugu birigenga bimwe bimwe harima harabaye nomo n'ahandi nko muri Ghana barigeze kuba nabone bafite ibibazo ariko hari umu perezida yatowe hanyuma mu matora akurikira aremera arayatsindwa opposition bari abatavuganywe n'ubutegetsi barashyikira ubutegetsi mugabo kubera ingene yari yarongoye igihugu muri ico kiringo ahubwo ashabarira n'abanywanyi bati tegereka tubafashe bashikira ubutegetsi tubyubahirize kuva ico gihe nta ndyane za politike zo gusesa amaraso zasubiriye mu gihugu ca Ghana muri Afrika du Sud ngira abantu bose barabyibuka igihugu abirabure bacugwa ufuye na buhoro mugabo harabaye mu president yitwa Judith Dokrek hama aremera abazungu bararekura ubutegetsi barawushikiriza mu minwe ya Mandela n'abirabure kugeza uno munsi nta bwicanyi buhagaze ku bw'ikirenga buhagaze ku by'urukoba bwasubiriye ni ukuvuga rero yuko no mu Burundi abantu ntibokwihebura ndeka dufate yuko ibyashikirijwe muri ayo majambo byo gusanura igihugu guteza imbere ubutunzi kubahiriza agateka kazi na muntu ndeka tubifate yuko byavuzwe bivuye ku mutima kandi ishobora kuzoja mu ngiro hama rero abantu nibabona bitagiwe mu ngiro bazohera bazoheza bagira ico babivuze ko cyane n'ibyaba ngombwa bafate izindi ntumbero nk'uko byagiye bigenda Burundi mu mwaka w'2005 hari imigambi myiza kandi yararanguwe mugabo bigiye kononekara mu minsi yagiye gukurira mu myaka yagiye gukurikira cyane cyane mu mwaka w'2015 mwabonye ko abarundi bavuga bati oya n'ukuri ibyo si byo siko Burundi dukeneye ko butwarwa nuvuga rero ngaha rero nubwo ari yahora yarasanzwe ari mu nzego zirongoye umugambwa CNDD nuvuga umugambwa nyine ugumye ku butegetsi nta kidashoboka iyo abantu bashatse hanyuma iyo jewe ndaze mu bihugu byose intumbero igihugu gifata intumbero igihugu gifata yaba iy'ububafu cyangwa iy'iburyo cyangwa gusubira inyuma cyangwa kujya imbere ahanini ni umutegetsi mukuru perezida niwe ashobora gutuma igihugu kiyoborwa neza cyangwa kikayoborwa nabi ibihugu rero byageze amahirwe abaperezida bagashyira mu ngiro imvugo byaratunganijwe neza rero no mu Burundi rero nico twiteze nico twivugiye yuko imvugo yojana n'ingiro nico kinyamukuru.
Ego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu. Faustin Ndikumana, muravyaho umukuru w'igihugu mushasha asanze igihugu kiri naho mwipfuza ko kija, ico mwipfuza ico kogwa mu minsi ya mbere, ya yindi mvuga ngo iminsi jana ya mbere niya nicahe kuri mwebwe musongora kugira ngo duhave dusezerana du
icambere cyoco nuko mwisi jana ya mbere ubona ati umuka mushashuraje ibivyuko hariho abantu nk'inye n'ibyo by'impunzi ziri hanze ibibazo byuko hariho amashyira hamwe usanga atari karakora ndetse yanabigarutse kavuga ati ubu tugiye kureka bose bashikirize tuzokwemera ko hari amashyira hamwe bavuga ngo bikundwa akaje kuri leta gusumba abandi ati tugiye gufata amashyira hamwe bijya by'ibiturira bivuge asubira denonce yavuze ati burya abareretse tugiye kubagwiza nk'ati impunzi ibibazo byerekana yuko l'espace politique ibi byerekana ko igihugu gisubiye kuba a marche yuko kigize n'ibyo kwihutira bisubiriye n'ibyo byo kwihutira rero ku by'imigenderanire n'ibihugu duhana imbibe imigenderanire n'amakungu hanyuma rero umaze gufata izo ngamba muri iyo minsi ya mbere abantu bakumva ko basubiriye kwegerana icyo bita la cohesion nationale kunda kucyita kiritiri di deba igasubira bakarakarankontra abana akabumviriza bariya burya noneho iyo ugize kiritiri di deba abantu urabumviriza kandi bashaka guterera ibyiyumviro nabo b'impunzi cyangwa iyo ugasanga urakuye n'icyiyumviro cyiza
kuko
ntiyo ariko baragutegeka bariko barakwereka ugasanga wowe uronse ibyiyumviro byinshi.
Murakoze cyane.
Avuzere ko nabo batavuga rumwe ashobora kubakenera, urumva uwo mwuka ni wo ubanza ukaza mu minsi ya mbere abantu bakabona kabisa yuko hari ikintu
cyahinduwe.
Bijya bintu nabyo by'iterambere tuba tugenda tubiganira ko nyine abantu baterera ibyiyumviro.
Murakoze Faustin, nkibutsa yuko muri umuhinga mu by'ubutunzi n'intwaro ibereye namwe ga Gervais Rufyikiri ku ruhande rwanyu umunota umwe ico munacokorwa kugira ngo aho igihugu kiri naho cerekeza habe heza bibe byiza ku neza y'abarundi y'abarundi muri rusange.
Bo ikintu cya mbere ni ukwisunga amategeko. Amategeko y'u Burundi aranditse neza ku mbere hari hayo ushobora kunosogwa mugabo menshi aranditswe neza nihubahirizwa amategeko ntawe uzosubira kumva ibyo gufungira abantu ubusa kuzimanganya ubuzima bw'abantu reka n'ayandi mabi akorerwa mu bihugu mu gihe amategeko atubahirijwe. Ikindi cya kabiri ni ukugendera ubuntu bwa mbere kuri we nyine no ku bazoba bamufasha. Kugendera ubuntu ni ukuvuga gushyira mu ngiro imvugo ijyanye n'ingiro hamwe rero no kuba akarorero keza mu myifatire ku barundi bose. Ubwa gatatu ni kurongora igihugu hisunzwe ingendo bireya demokarasi na cyane cyane gutwarira bose abamutoye n'abatamutoye.
Yego, murakoze cyane rwose Gervais Rufyikiri. Nkibutsa yuko mwigeze kubicegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu Burundi, mwongera kandi muba umukuru w'inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuroyaga kuri ivyimikwa rya General Evariste Ndayishimiye. Ejo nitwongera kubahamagara muzo twitabe.
Ego cyane murakoze namwe ko namwe adutuye muri kino kiganiro sinzogambarara.
Ego Faustin Ndikumana ho mu Burundi namwe bwe mwakoze tukibutsa kuri umuhinga mu by'ubutunzi n'intwari ibereye ejo nitwongera kukwikora ko nawe uratwitaba.
Atuzobitaba cyane imbere gose duterere ibyumviro.
Ego abandi bakoze ni mwebwe mariko muratwumviriza muherereye ijya nino ku isi yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane ninahazuye ku izina rya bagenzi banje ndabike banuye ndabifuriza kuranirwa mu byo muri mu byose.